mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radishika cya Amerika isamira nirai Washington ndetse mu kirindiro mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka. Nuwa mwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Mu gihe isi igenda yerekana ihindagurika ry'ibihe bidasanzwe rijanye n'imyuzurire myinshi, imvura nyinshi muri Afrika hamwe n'ahandi ku isi hose, hoba hari ko hakogwa iki kugira abanyagihugu bakingigwe ingwara zimwe zimwe zizanana n'ivyo bihe. Zimwe muri zo ngwara rero zikaba ari fièvre jaune, malaria n'izindi. Nije tujye kuganira mu kiganiro muri sanga cyuno munsi. Kaze mwese mubaze ibibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe. Facebook yacu ni radio yacu VOA. Ikaze neza
Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga y'uno munsi wa gatatu yerekeye ahanini amagara y'abantu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu gihe isi rigenda yerekana ihindagurika ry'ibihe ridasanzwe rijanye n'imvura nyinshi hamwe n'imyuzurire muri Afrika n'ahandi ku isi, hoba hari ko hakogwa iki kugira abanyagihugu bakingigwe ingwara zimwe zimwe zizanana n'ivyo bihe? Ni mu gihe ihuriro mpuzamakungu rijejwe gukurikiranira hafi incandago ku isi rivuga ko mu myaka 2025 impfu zivuye ku ngwara nka fièvre jaune zizoba zongerekanye ku bice 25%. Rero tugiye kwihweza icyo bakiko kirakogwa mu bijanye no gucandaga abantu ingwara zimwe zimwe nk'izo fièvre jaune na malaria zikaba zibonekeza iyo hari ibihe ihindagurika ry'ibihe nk'iryo. Twagize amahirwe kuba twatumiye tukanaronka Dr Jean-Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga mu Burundi. Reka tubibutse yuko mushobora gushikiriza ibibazo byanyu n'ivyumviro nkuko bisanzwe kuri Facebook yacu. Adresse ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Ikatwakira umutumire wacu Dr Jean-Claude Bizimana, twongeye kuguha ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Oriane, nanje ndaramukije kandi n'abariko baratwumviriza bakurikirana kino kiganiro.
Murakoze cyane. Tubahe pole kuko turumva ko ibihe by'imyuzurire bitoroshe na gato mu gihugu cy'u Burundi. Ubu bimeze gute aho uherereye?
Murakoze cyane. Nkuko mwagiye murabikurikirana ku binyamakuru, ku buhinga ngurukana bumenyi no kumbonesha kure, hagiye haratera imyuzurira mu nkengera z'ikiyaga Tanganyika mbere no mu kiyaya cya Rusizi muri rusangi. Aho abatari bake batari izabo bahunga iyo myuzurira. Ibyo rero biragira ingaruka y'abantu bahunze. Bimwe bimwe mu bijyanye n'amagara y'abantu ntibasubira kubyitwararika, nka cyane cyane byo kwicandagisha no gucandagisha ibibondo.
Ego turumva ko ingwara nk'iya fièvre jaune ni ingwara yandura ku isi n'abantu bashika ku 200,000 ku mwaka. abantu bashika ku 30,000 bakahasiga ubuzima turaze kandi yuko ari n'ingwara ica mu mibu imibu ishobora kujya abantu ikabagwaza iyo ngwara hamana hakujya mu gihugu cha Republika ya Demokrasia ya Kongo ikaba ikazeyo cyane iyo baramakenga mufise muri iki gihe kubijanye n'incanco no gucandagisha abantu mu gihe iryo hindagurika ririko riribonekeza cyane cyane kuba turi duhanye imbibe na Kongo.
Murakoze cyane. Mu bisanzwe iyi ndwara ya fevre jaune murantunga ntituraronka ingene twoyita neza mu Kirundi. Ni nkuko n'izindi ndwara nka sida, kolera, tugikoresha ayo majambo amazana n'igifaransa ariko ntacyo byishe. Iyi ndwara ya fevre jaune rero nkuko mubivuze iterwa n'umubu. Imibu rero hagiye mu bwoko bwinshi, iri mu buryo bwinshi, kandi iyo ndwara iragwiriye cyane aho hakurya mu gihugu kibanye cya Congo, ariko ni Congo y'amajahirya, novuga hirya ya za Kinshasa, no ku mbibe za Congo na Angola niho ikaze cyane gusumba handi.
Ego none kubijanye no gucandaga abantu iyo fever jaune mu Burundi muri kino gihe bimeze gute birabandanya nkuko byari bisanzwe naho ihabaye hasa no habaye ihungabana ryo gucandagisha abantu kubera imyuzurire.
Mu bisanzwe iyi ndwara ya fever jaune hano iwacu twama tugira amatohoza buri gihe icyo bita mu gifaransa surveillance sentinelle, aho dusuzuma ubwoko bw'imibu, imibu isanzwe iri muri mu gihugu cy'u Burundi ku mbibe duhana n'ibindi bihugu, dusuzuma ko imibu ishobora kwanduza iyo ndwara iyo bimaze kwibonekeza. Rero ahiwacu turi mu bihugu iyo ndwara tutayifata minenerwe mugabo itaradutera nkuko byifashe hamwe nababwira muri Congo, mbere no muri Kenya, murana ko ari igihugu dufitaniye imigenderanire. Bituma rero nk'igihugu icya mbere twihutira gusuzuma no gukingira bene igihugu mu kubakingira rero ubwa mbere. Murumva yuko ahiwacu atari cyo kimwe no muri ibindi bihugu igwiriye. Ahiwacu rero mu gukinga icya mbere duhera gusuzuma abantu binjira mu gihugu, tugasuzuma yuko atabimenyetso baba bafise iyo ndwara, hama kandi tukanasuzuma ko bacandazwe bicandagishije. Turongera kandi tugakingira n'abarundi ubwabo bagiye muri ibyo bihugu iyo ndwara igwiriyemo. Na no bakarorero ko atamuntu yurira indege cyangwa ngo acabuke urubibe ruhana na Tanzania aterekanye ikarata gakarata k'umuhondo kerekana ko umuntu yacandazwe. Hama ikindi nuko tuza turahimiriza abenegihugu sensibilisation tubicishije mu bikorwa bya misi yose kugira twiganira abantu ibimenyetso by'indwara zimwe zimwe nubwo ahiwacu zitavugwa mugabo zishobora kudutera. Niyo rero turayicishamo iyo fevre jaune, tukigisha ibimenyetso biyiranga, wanashima mbere bigomba gusa n'ibimenyetso bya malaria. Mumbure turaza kukigaruka ko turiko turabandanya ikiganiro.
Ego wabwo bashaka twanagira ko kuri ibyo bimenyetso nyine muvuze kugira ngo abantu bace bagira ko babyumva babimenye, hama turaza kuja no kuzindi ndwara zitandukanye nazo nyine zikenera ibicanco kandi ziriko ziracandagwa.
Ibimenyetso rero by'iyi ndwara nkuko nabivuze ifise ibimenyetso byegereye cyane ibimenyetso bya malaria mu ntango. Umuntu agifatwa n'iyo ndwara agira ibimenyetso byegereye cyane ibyo umuntu arwaye malaria, no kuvuga arashobora kumva ashaka kugira ubushuhe bubayabaye, akameneka umutwe, akabura akayaba, agakonyagurika kujya wumva mu mubiri umenga bagukubise ubuhiri. Yari hari ibyo bita agahiri. umuntu akagira intege nke ariko hari n'igice kinini cy'abantu batigera bagira ikimenyetso na kimwe. Ibyo rero biba mu kiringo cy'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri niyo umuntu agira ibyo bimenyetso. Kenshi mbere iyo ndwara ikikiza bikiringaho irashobora kwikiza ugaheruka wari wamenetse umutwe wagize ubushuhe bisanzwe kujya kwa gripe ama bikikiza. Mugabo rero iyi ndwara aho iterera ikibazo niyo igiye kurundi rwego bimwe bavuga mu gifaransa complication. Kurundi rwego rero bwa bushuhe bwari ubaye abaye bushaho ubushuhe bukaze cyane urenga ibice 40% cyane buri munsi yaho gatoyi. Umuntu agasha atangura kumva babara mu nda mu nyuma amaso agahishira amaso agahishira cyane niho havuye n'iryo zina ryayo fievre jaune urumva umuntu yashushe aciye ahishira amaso umuravye no mu biganza ukabona ko hasigaye hasa n'umuhondo. Ni ukuvuga umuntu agahishira no kutwebwe dufise urukoba rwirabura udashobora gucisha kubibona ariko nka Nyamwema canke abantu baba nk'abazungu ibafashe arasa n'umuhondo kabisa kabibona. Mugabo rero ikindi kimenyetso kiza ciyongera ko novuga simusiga umuntu aca atangura kubirirana amaraso akava amaraso mu mazuru akava amaraso mu mazuru hari n'abava amaraso ibigishi bikava amaraso mbere no muri estoma mu mushishito naho nyine hakava y'amaraso. Rero iyo umuntu ariko arabirirana muri estoma mu mushishito ntihajye hagira igihe akadahwa amaraso yirabura. Mu kirimi cyo hakurya bavyise vomito negro. Muri make yarivyo n'ibimenyetso simusiga. Iyo umuntu arinza abigira indwara iba yageze kure, iba yageze kuri iyo kuri urwo rundi rwego rwa complication. Kandi rero abageze kuri urwo rwego abantu hafi indwi kuri 10% barahasiga ubuzima. Barahasiga ubuzima kuko murumva yuko mu mubiri haba hariho byinshi bitariko biragenda nkuko byategerezwa kugenda cyangwa biragenda neza. Ni ibyo bimenyetso nyamukuru by'iyo ndwara. Ariko rero nagomba ku Barundi bariko banatwumviriza aho iwacu mu gihugu i Burundi nta muntu turatora arwaye iyo ndwara. Ariko nkuko mwabivuze mu ntango hariho ihindagurika ry'ibihe kandi abantu ubu baratembera cyane. Umuntu arava mu Burundi mu masaha ari akabageze muri Kenya ari muri Kenya n'isaha imwe umuntu agiye n'indege. Umuntu arava aha mu Burundi mu mwanya mutoyi akabageze hamwe n'ababwira hirya muri Congo cyangwa akabageze ni Tanzania kuko naho iyo ndwara iriyo kandi muraza ko Abarundi bajayo. Nicyo gituma rero atawosya bwose naha iwacu iyo ndwara tuguma tuyikurikirana tugira ntihave itwubira.
Murakoze cyane Dr. Jean-Claude Bizimana. Reka tubanze tuvuge kandi no ku yindi ndwara nayo nyene yongerekana cyane iyo habaye ihindagurika ry'ibihe. Malaria mwavuze ko ishaka gusa nayo nyene tuyivuge ko gatomere ko tuja ku mirongo ya telefone twumve ibibazo by'abanyonyi bishwe rya Amerika. Malaria nayo yoyo yifashe gute muri kino gihe mu gihugu? Turumva ko mu ntango z'uyu mwaka yoyo nayo nyene isigaye yararonse urucanco naho kumbure urutoba ruraboneka mu gihugu cy'u Burundi ntitubizi neza muratubwira. Ariko nayo nyene ni indwara ikara cyane iyo hari imvura nyinshi, imyuzurire n'ibindi byinshi. Byifashe gute mu gihugu?
Murakoze. Nkuko mubivuze by'ukuri iyo habaye imyuzurire nk'iyi indwara nka malaria iriyongera kuko murazi yuko indwara ya malaria nayo nyine itegwa no mubu imibu rero yibera ahantu hari amazi ateze ibiziba ica igwirirana ikarondoka gucyo rero ikarya abantu ikabanduza iyo ndwara ya malaria murumva yuko hatimuzurira ibiharuro bitegerezwa kuduka kuko ijanye rero n'urucanco rwa malaria urucanco rwa malaria tuzorutanguza mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka turimo ariko nagomba mbwira abatwumviriza nuko urucanco rwa malaria mu ntango ntituzorutanga mu gihugu cyose hariho uburere bw'ubuvuzi dufatiye ku kuntu iyo ndwara igwiriye gusumba ahandi ariho tuzohera hanyuma dukurikirane turabe ingene biriko biragenda gutyo duheze dukwire uburere bw'ubuvuzi bwose igihugu cyose ikiyongera ngaho ni uko urucanco rugenewe cyane cyane abana bari munsi y'imyaka itanu kuko nibo malaria ibangamira gusumba abandi iyo bayirwaye iratuma bakama amaraso igatuma baca mu bitaro bagapfa ubwenge koma rero abahinga bakoze ubushakashatsi basanze twohera ku bana abana akaba ari bo dutangura gucandaga kugira tugabanye igitigiri cy'abana bagira ibyo bimenyetso bya malaria ikaze complication za malaria hama kandi murabizi abahinga hariho ibyigwa bakoze barerekanye yuko ukingiye ukongera ukitwararika ubuzima bw'abana bakiri bato uri kuraterera cyane ku murindi munini mu iterambere ry'igihugu
murakoze cyane gose muganga Bizimana abanyonyi bishwe rya Amerika muravyumvise yuko urucanco rw'ingwara ya malaria benshi batari bazi cyane batari bwumve ruzogwabonetse mu gihugu cy'u Burundi rutangura gutangwa mu kwezi kwa gatanu kwindwi murantunga kwezi kwindwi muganga aratubye yuko bazohera ku bana bakiri bato bari munsi y'imyaka itanu murakoze cyane muganga reka tuje ku mirongo ya telefone rero twakire abanyonyi bishwe rya Amerika bafise ibibazo n'ivyumviro duhere kuri gakwavu uraho neza amahoro ego ikibazo cyane cy'umviro
ngo ni gakwavu gishagara bagenga dusobanuye mu buryo bw'inyitse izi ndwara za shiye yarimo shiye ejwe na niyi mwavuze ngo jano ese gifata bikurikije iyihe myaka ese abantu bakuru zirabafata ikindi aduhe diferanse itandukaniro ry'izi ndwara ni ibihe bimenyetso umuntu agira kugira ngo abone yuko kuko izi ndwara ndi kubona ari nshyashya ntabwo zimenyerewe ino hano mu Rwanda aduhe ibimenyetso bigaragara ku muntu uzirwaye izi ndwara mwavuze harimo fievre
jaune ndumva atari indwara nshasha cyane ariko muganga reka agusobanurire iyo ariyo n'ingene ifata n'ibimenyetso byayo yari yagerageje gusigura kugira ngo yumve hashobora kuba hari izina ryaryo muyita mu Rwanda kumbura abatwumva badufashe fievre jaune ko muyita mu Rwanda hama muganga reka dufashe kuyitahura neza na neza nk'uko wabivuze yongera tubwire difference intandukanyo zayo hagati yayo na malaria kugira ngo yimenye neza ubushoboye kuyibona shanki kuyirwara ego
muganga urakoze bwana gakwavu ikora dukurikirana urakoze ku bibazo bitomoye wabashije nare kuri iki cyanire ibimenyetso bigaruka ko ibimenyetso by'indwara mu ntango bigomba gusa n'ibimenyetso by'indwara ya malaria ni ukuvuga umuntu aragira ubushuhe akameneka umutwe akumva intege nke mbere hari n'abafatwa badahwa abandi bakabura akayabagwa ibimenyetso no kuri malaria biribonekeza kugira aho rero ufatiye kuri ibyo bimenyetso ntushobora gutandukanya malaria niyo ndwara ya fievre jaune iyo nyonko ya fievre jaune kiretse ugize igipimo igipimo rero bacha bakora igipimo bita ese no buhinga bwo gupima bwa laboratoire bagasha babona ibyarizo ariko kubera turi mu bihugu iyo ndwara itaratwinjirana nkuko biri mu bindi bihugu byo muri Afrika y'uburengero abaganga ntibashoka kenshi bihutira guca basaba icyo gipimo kuko hajya umuganga mu kuvura arakurikirana ingene rusange ibijyanye n'indwara yicagiriye andashari ku bimenyetso rero ibyo n'ibimenyetso by'ibanze aho ucubonera ubudasa rero niyo umuntu ageze ku bimenyetso by'indwara imaze kwiserura iyo ndwara ya fievre jaune imaze kwiserura umuntu ibimenyetso agira ni uko ubushyuhe bwinshi cyane amaso agasa n'umuhondo mbere umuraje no mu biganza agasa n'umuhondo agasa na jaune sinzi mu kinyarwanda ingene ibara ry'umuhondo hari n'abaca batatu kuva amaraso mu mazuru bakava amaraso mu binyigishi mbere bikanashika bakadava amaraso yirabura rero ibyo bimenyetso nuvuga bisa n'ibyiganziye umuntu abibonye aca avuga ati iyi iyo ari byo byose ni indwara ni inyonko ya fievre jaune muti none ifata abantu bose abakuze irabafata iyi ndwara nta n'umwe isiga inyuma guhera ku bakiri bato no ku bageze mu zabukuru gusa ku rucanco urucanco kubera abahinga babyize basanze umwana akivuka avukana abasoda bamukingira gushika ku mezi icyenda urucanco rw'indwara baruhereza abantu bose guhera ku ufise amezi icyenda kuduga mu bihugu igwiriye cyane haba hariho umugambi w'igihugu kijwe gucandaga uraheza mu ncanco utanga ugashyiramo urucanco rwa fievre jaune.
Murakoze cyane muganga. Ego reka twakire na umusaza ku murongo wa telefone. Umusaza uratwumva?
Amahoro
cyane, uraho urakomeye.
Ndakomeye ni hano mu karere ka mu majyaruguru mu Rwanda. Ndabona nashimye umutumirwa kuko kutubwira byinshi byiza kuko ikibazo kigakaje by'imihaye n'indwara z'ibyorezo ni ikibazo cyugarije ibibi kandi aho ndakeka bitewe n'ihindukagihe ndetse nako kizagumaho ariko se nabaza nk'umutumirwa urabona ko iyo ndwara twoze mu Rwanda ntabwo irahagera kuko n'ubundi twavuze yuko ngo muri Kongo ariko minisiteri y'ubuzima yafashe ingamba zikomeye cyane uburyo twakwirinda iyo ndwara ese urabona yuko umuntu uretse wenda gukumira ko yakora urugendo cyangwa se kwayishyira kuza urabona hano ukuntu umuntu yayirinda kugira ngo atazasutara kuko indwara iteza ibibazo cyangwa se igaba yatera n'urupfu igatera ikibazo mu miryango atubwira uburyo umuntu yayirinda kugira ngo noneho igihe rambo mu gihe yayirwaye uburyo yakwinda kugira ngo atanduza abandi uburyo yakora imyifato nyine ku buryo umuntu yayikumira itaraza.
Murakoze cyane musaza, ikibazo cyiza. Muganga kuyirinda, abantu barakeneye kwitegura indwara zitandukanye zishobora kwiyongera mu minsi iri imbere muri iri hindagurika ry'ibihe. Tuko turavuga nyine kuyirinda, muntu yongera gute
indwara ya fievre jaune? Ubuhinga bwa mbere bwo kuyirinda ni ukwicandagisha kuko urucanco rukinga kugera ku bice 99% rumva ku bantu ijana nta bose babikingiye kandi ntibafashe ntibanabimenya ntibishobora kubasesekaza. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni nk'uko iterwa n'imibu, iyo mibu iba isanzwe igendana uwo mugera nayo abantu tujya tubahamagarira kwikingira kuribwa n'imibu kuko ntubuze umubu ukubiye ko utoba ugendana iyo ndwara. Ni ukuvuga rero no kuryama mu musegetera, umusegetera abanywanyi bariko baradukurikirana mu Kinyarwanda baraza kudufasha ingene bawita umusegetera ikindi ubu ariko haragwirirana utuvuta abantu bisiga kwirukana imibu ubwo nubundi buryo abantu bakoresha mu kwikingira ko imibu ibarya gucyo ntibashobore kwandura ubundi buhinga rero bwo kuyihinda ni ubuhinga bwiga leta bwiga guverinema ubushirangaranji bujejwe ubuzima bujejwe amagara y'abantu burafise ubundi buhinga nabwo buca bukoresha ni nk'ubu navuze bwo gusuzuma imibu ibitembera mu gihugu kugira arabe ko ata mibu yo mu murwi w'imibu ishobora gutera iyo ndwara itembera canke ko ata mibu by'ukuri iyo bigendana uwo mugera ibyo zigwa rero haba iwacu i Burundi canke hari mu gihugu kibanye cy'u Rwanda canke ibindi bihugu byose ibyo byiza barabikora ni byo bidutuma tubona neza yuko atugejeje mu kwitegurira no mu kwirinda nk'igihugu ko iyo ndwara itwinjirana canke itotwubira
ego muganga twavuze yuko iyi ndwara ishaka gusa cane na malaria kandi ko kumbure ibipimo kenshi abantu batayipima kuko ntiribonekeza cane mu bihugu by'u Rwanda n'u Burundi ariko muri Congo iriyo mbega umuntu yomenya ate canke yose abagiye kwa muganga yuko bamupima yuko ayifise canke atayifise ni ryari umuntu avuga ati iyi malaria yanje ntisanzwe ndikeka ko yoba ari fever jaune
murakoze nkuko nabivuze mu ntango igipimo cy'indwara si igipimo kiri ahantu hose ibyuma bakoresha mu gupima nk'aho iwacu i Burundi bisanzwe biriho mu burere bw'ubuvuzi gusa biri mu burere bw'ubuvuzi bwose district bikongera bikaba no mu ma laboratoire akomakomeye y'igihugu nka laboratoire ya Institut National de Santé Publique INSP laboratoire z'ibitaro bikuru rwa Karede nibaza ko ari cyo kimwe no mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mugabo urumva ibyo ni ibyuma bipima haca hakenerwa reactif sinigenye nabivuga ibyo bita amakartushe ni udukoresho rero bashyira muri ibyo byuma kugira bace bapima iyo fiebre jaune rero kubera za umwana ababwira bwo gusuzuma imibu n'ibindi imibu n'ubundi buhinga bwo gusuzuma binjira nibwo ubwa mbere dukorera ko hanyuma nk'umuri ubu muri ibi bihe uku nyene byifashe aho iwacu i Burundi ntituragera ku rwego gukora nko muri ibyo bihugu iyo ndwara iba bayibayemo nk'ikiza usanga ibangabanganwa na malaria rero nta muntu yogendejo kwivuza kwa muganga bashavuga ngo iyi malaria yanje ngo numva yananiranye ngo nagomba mu ndabire ko atari fiebre jaune kuba ari ukugira ubwoba gusa ahandi hoho abaganga baba barabize bakuravye ibyo bimenyetso nababwiye barabizi bakuravye bakayishyura bashobora gusaba icyo gipimo nagomba rero mere nk'ubuhumuriza abatwumviriza neje nibumva bagwaye ibimenyetso bimeze nk'ibya malaria bazoje kwa muganga kandi bizere abaganga bituye
murakoze cyane hanyuma none izindi ndwara muri ko murakurikiranira hafi bitewe kumbure n'ibihe tugezemwo zoba ari izihe nazo nyine zishobora gutera amakenga mu gihe hariho imyuzurire indwara nyinshi ziraduka akenshi zoba ari nk'izihe muri iki gihe
reka mere kuzijanye n'izo dukurikirana cyane mu mugambi w'igihugu ujejwe gucandaga nk'uko nabivuze mu ntango iyo abantu batewe n'umwuzurire barahunga abantu bahunze bagenda mu buzima budasa n'ubwo bahoramo kenshi ugasanga bugegeranyirijwe hamwe mbere ugasanga no kuronka utwo bafungura ntibyoroshe icyo gihe rero abantu usanga batacyitwararitse ibyo gucandagisha abana usanga abantu begeranirije hamwe indwara zikomoka kuko cyicandagira zatanguye kubatera izo ni indwara z'agasama indwara z'ibihara indwara indwara z'ubukangwe kuko abantu baticandagije indwara y'ubukangwe nayo nyine irashobora kububira
za kolera
icyo za kolera ndabaza ko mu nyuma icyo dushya duhimiriza abantu ni uko nubwo waba ari ubwo buzima butoroshe baguma bitwararika gukurikirana umugambi wo gucandagisha abantu kuko bituma banakingira bakirinda yuko izo ndwara zibafatira muri ubwo buzima barimo muri ubwo bukene barimo aho nari ku muce wa mbere w'indwara dushobora kwirinda bicishije ngo kwicandagisha muratwari n'indwara za kera ubu zitakivugwa ibigogwa za kokerishe za tetanose ziraboneka buke buke mugabo si cyane ubwo mu gihe abantu batobandanya bicandagisha izo ndwara zose zica zigaruka kandi n'indwara z'ukuri twari twarasezeretse ko turarandurana n'imizi umuco wa kabiri rero w'izindi ndwara zica ziba zijya ndwara ziturutse ku isuku rike imfero za kolera z'amacinya izo nazo nyine ziriyongera iyo abantu bari ahantu hari umwuzurire cyanke bakoranirijwe hamwe cyanke bari mu buzima butaborohereza murabona kuja mu buhungiro n'ubuzima butoroshe hama ubundi muce n'uyu w'indwara ya malariya kubera yuko amazi yateze imibu ikigwira ugasanga gutyo iriko irakwiragiza indwara ya malariya cyo kimwe n'indwara ya fievre jaune mu bihugu isanzwe iri nka karanda cyane cyane nk'uko mwavuze hirya muri Congo si igikongo twegereye ni Congo yegereye Angola na hariya hafi ya za Kinshasa
ego murakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire na Valentin Minani amahoro cyane Valentin
yego ni urinda kwa mutugenda no kandi mutumire ndamwe kana n'andi bose ariko baracungiriza ndamwe nabonye ndamwe na cyo umunsi amakuru gishingiye ko ajyanye n'imyugirira kandi gashya bituma indwara zitandukanye biguma zigenderanya mu banyagihugu kandi n'ibyo nandi amahereye ndabyibonera rero nagira bimwe mu bundi ntabwo se mutugira sima mukurikiye mutumire ndamufatiye ahanyene iyo fievre jaune ntaho yariyo hama ndege kisibukana bungana gute nayo yo turayimenyereye n'umubano wacu nashaka nsigure yariyo n'ubukana ifite yoba yica bimeze gute hama nyine by'ukuri nk'uko numvise ariko arabivuga ibiga biteza n'imyugurira n'imirica yiyongera ngo mpereye n'ibundi warara mu ijoro usanga imyiradoma nk'iri nyinshi yari myinshi cyane kandi n'ubundi ikubiye kubera ko yari yahunze amazi yo mu mwonga ubaho muririye akanyaru karugiye rekareka amazi yose yaradeze cyane n'imiriga shiva mu mwonga ikageza mu mihana wumva ikigerirana kandi kwirya abantu nyine wumva imiteza ingorane n'ibindi n'ibindi hama rero kayoraba ukuntu isahiriza nk'abantu nyine gutyo kuvuriza amaraya n'izindi ndwara zituma zitera ikoroheje rero igihugu kubera kuyitanga nyine yagoranye cyane murakoze
murakoze Valentin guma ku murongo umuganga asigure mu ncamake kuko yari yagerageje kubisigura ariko kandi muganga arazanye ikibazo ko mbere tutashimitse ko cyane mbega iyi ndwara ya fievre jaune irica yica ku rugero rungana gute muri make
ndashimiye umunywanyi ariko aradukurikirana ku murongo ibimenyetso reka mvunagure ibimenyetso by'indwara n'ibimenyetso bigomba gusa cyane n'ibimenyetso by'indwara ya malariya no kuvuga kumeneka umutwe gushuha kugira intege nke gukonyagurika ariko iyo imaze kugwirirana mu mubiri phase ya complication umuntu acagira ibimenyetso bikaze agatangura bishira amaraso amasaga yishira cyane agasa n'umuhondo umuraje no mu biganga akabana harahishiye mbere hari n'abaca batangura kuva amaraso mu mazuru umwuna abandi bakava amaraso mu zinyigishi hari n'abadahwa amaraso yirabura n'ibyo bimenyetso ahanini byibonekeza imaze kugwirana mu mubiri igeze kuri phase ya complication ikibazo rero tutayaze cyane mbega iyo ndwara irica iyi ndwara irica cyane kuko ugeze ku rugo rugero iba yagwiriranye mu mubiri urugero rwa complication abantu bageze kuri urwo rugero ku bantu ijana abantu hagati ya 20 na 60 barahasiga ubuzima murumva yuko biteye ubwoba umuntu abivuze mu biharuro bishiriye hafi no kuvuga ku bantu 10 barwaye iyo ndwara bakagera kuri urwo rugero iba yagwiriye mu mubiri wabo rwa complication murumva hagati y'abantu 6 ku 10 n'abantu 2 ku 10 irabahitana murumva ko irateye ubwoba nca ngigwa ko ndamwibutsa uyu munywanyi ariko aradukurikirana ku buryo bwa mbere ari ukuyikingira no kwikingira rero ni urucanco tugira amahirwe aho iwacu ntiribonekeza nk'uko biri mu bindi bihugu ariko ntikibuza ko umuntu akeneye kwicandagisha yo kwiteza urwo rucanco cyane cyane abantu bakunda gutembera bava aha mu Burundi bava aha mu Rwanda bakajya gutembera mu bindi bihugu iyo ndwara irimo haba muri Congo iharanira demokarasi ya Congo iharanira demokarasi Repubulika iharanira demokarasi ya Congo canke mu bihugu byo muri Afurika y'uburengero mbere n'aha muri Kenya n'igice cegereye igice ca Tanzania cegereye Kenya iyo ndwara iriyo
ni ingwara ikomeye cyane urumva ibitigiri byerekana abiyita bimana ni byinshi cyane murakoze cyane reka tuje muri Sudani y'Epfo numva turafise uwitwa Mars uraho neza amahoro cyane
naba neza cyane adore turakomeye cyane
hano turaho turashima natwe
yego natwe ngabe Mwari Sudani ya maji satellite.
Hinda gurikajibi heo hiyo jifashe gute mumeze gute.
Ino mumajamba make tulashima mburi la wali kwa tisane idubali la hali kabisi.
Akabazo chani chiyo mburi.
Mburi wachu mburi gende kwa meza kono ni mburi nyo mburi hidavu. Mburi gende iwa na hali.
Ego murabikurikiranira hafi uno munsi ko turi hoeza ingwara zimwe zikwiye gukurikiranirwa hafi cyane muri iki gihe cy'indagurika ry'ibihe incancu zikwiye gukurikizwa tukaba dufise muganga Jean-Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu cyo Burundi jejwe gucandaga ubu ufise ikibazo cyane cy'umviro muri make
ego n'ukuri jewe ikintu no vuga sano wabunira kamwe atanachana nongera ko mugandi ibikenewe leta yacu leta ngire tankozi ni barabe bongere mu buryo kabisha bongere mu buryo bukwiye mu cyata cy'amagara y'abantu na cyane cyane urabye ko nk'ubu leta cyangwa ishyira gerekira hangana nacu ijyanye n'indwara ya gasama na n'ikire yo kiganye n'ibindi by'imvura nyinshi ikenewe ko leta ishyira mu buryo bukwiye kubera amazi amaze gutera ya ndagenda iduka ni ara mabombo nesi ara shida muri samadi ari kigeze yarabura kwa abantu bashaka koresha amazi yo mutafi kuri tere kira ko ishira muri buti kiye mu bijanye na marari amara kigeze yo kuba nyinshi kubera yuko abantu bateze amazi menshi nibu iriyongera nibu kwita abantu niko marari igenda yiyongera bomwa uko na leta yo shira mu buryo kwiye kabisa kugikiye mu bijanye na madini y'ibuka
murakoze cyane Mark muganga murumvise ko yongiye kugarura ingwara namwe migeze gukora ko ingwara y'agasama kumbure na nyine twabivuga ko gato ingene yifashe mu gihugu mu ndwi heze twarumvise inama y'abashikiranganje yabikome yabivuze ko ivuga ko hari abantu bashaka kuri 77 n'abantihenze bitavye imana kubera iyo ngwara kuva mu ntango y'umwaka kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa gatatu mbega amwogira ico mubivuze ko kuri iyo ngwara
ego nkuko mwabyumvise inama shikiranganje yaratangarije abarundi n'amakungu uko iyo ndwara ya gasama yifashe cyane cyane mu burere bw'ubuvuzi bwo mu buraruko kuri iki rero leta y'Burundi nabo dusanzwe dukora nabo dufashanya turiko turitegura kugira vuba dutangure gucandaga abantu
eleka kumbure telefoni ikiragorana gato umuganga twongere tumugarure mu kanya tumira mate turagaruka murakoze cyane
radio ya amerika yabali ibito cyacu radio ya amerika yabali ibito cyacu mugukerera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
Ratishwe cy' America turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga uno munsi tuko turiweza ingwara zitegwa n'ihindagurika ry'ibihe harimo fièvre jaune malaria n'izindi tukaba twako turavuga ku ngwara ya gasama rouge ingwara ya gasama twumvise mu ndwi heze inama y'abashikiranganje yashikirije yuko abantu 77 bamaze kwitaba imana kuva umwaka utanguye muganga Jean-Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu Burundi jejwe gucandaga arikaragerageza kudusigurira uko byifashe muri kino gihe muganga duga ku ijambo telefone zatugowe
ego murakoze byaciye bicikana ariko ndamenyesha uko ibyo by'ingwara ya gasama byifashe uko mwabyumvise rero leta yarashikirije ibicishije ku muvugizi wa leta ivuga ko hariho ikiza cy'indwara ya gasama cyane cyane uburere bw'ubuvuzi bwo mu buraruko bw'igihugu rero ubu ikiriko kirakorwa no kwitegura kugira dutangure isekeza ryo gucandaga ibibondo kugira tubikingire iyo ndwara nico hanini nyamukuru noshikiriza mugabo kandi nca mbandanya asaba abavyeyi bariko baratwumviriza no basaba ko buri gihe bokwama bitwararika gucandagisha ibibondo byabo gucandagisha rero ibibondo byabo no kuvuga hariho ikiranga minsi cyo gucandagisha umwana akivuka umwana amaze ukwezi n'igice amaze amezi abiri n'igice atatu n'igice amaze amezi atandatu baramwongereza ibyunyunyu bya vitamine A ku mezi 9 no ku mezi 18 no kuvuga ku mwaka n'igice aho hose rero iyo abavyeyi batitabiriye gucandagisha abana uko ico kirangaminsi itunganijwe umwe ashobora kutabikora uwundi hirya ntabikore n'uwundi ntabikore uca usanga rero mu mpera hariho abana bamwe batagiye baracandagwa niho izo ndwara zimenera izo ndwara z'agasama n'izo z'ubukangwe zigahava zikadutera nk'ikiza kubera yuko abana bose batacandaza rero nubahamagarira batwumviriza ko bakwiye gucandagisha abana bisoza icyo kiranga minsi ntihagire umwana basiga inyuma abana bagacandagwa bose
Muganga tukiri ngaho mbere ko tuca ku munywa nyakurikira byo bavyaratewe n'itwa batubizi nuko abo bavyeyi koko batabacandagishije canke n'abana bacandagishijwe bayigwaye byifashe gute kuko nkuko twabivuze ni bitigire biri hejuru cyane
ikiza cy'indwara ya gasama canke cy'izindi ndwara dusanzwe dukinga dukoresheje ubuhinga bwo gucandaga zibonekeza iyo ibitigiri byabicandagisha bitagumye biri hejuru cyane nk'akarorero indwara y'agasama kugira umuntu abone neza avuga ati jewe anakingiye abana neza nuko abana bose bucandagwa ntihagire abana baguma mu kibano badacandazwe niburiburi ibice 90% by'abana bose bakaba baronse incanco zose zisabwa incanco zose zisabwa ku myaka no ku kiringo gitegekanijwe ariko hari abavyeyi bamwe bamwe nkumbure kubera inyigisho baronka hana hariya rimwe na rimwe mu madini amwe amwe ugasanga barababuza gucandagisha abantu ivyo twarabibonye hari n'ikigwa cyakozwe bibonekeza ko ariho amadini amwe amwe nk'amadini y'abasohoke usanga bavuga yuko gucandagisha umwana ari ukumugema urumenyetso haramwe ibintu bavuga ngo ikimenyetso 666 ariko si ibyo n'ibihuha kuko murabye neza murabona ko hari indwara nyinshi ubu zitakibonekeza kubera yuko twagiye turacandaga
yego murakoze cyane tubandanye twakira abandi banywanyi turafise Simoni uraho neza uratwumva
mukabari cyane ndabumva neza
amahoro Simoni duga ku ijambo Simoni turakumva
yego murakoze ndagira ngo dutere imanze mbere ku kintu yatangiriyeho abanza mbwire sevirone yaba irandura amaze kumva nimba yandura hanyuma ndagira ngo nanone ngirikire mvuga kuko dutere ari ukuntu idasa n'uri kubitwara kiganza cyane nyine nka dogiteri birumvikana ariko ndagira ngo nanone ibintu bigarutse ese kuba wenda indwara uko bigaragara yaba fevision yaba malariya yaba sida uko bigiye nuko bwije niko zirushaho kwiyongera muri make ni uruhe ruhare rwa politiki bifitemo kuko ntabwo igihugu uko gikingira abantu uko imiti iboneka byanze bikunze hagomba kuba harimo n'ubushake bwa politiki bw'ibihugu aza kumbwira igihugu kirasabwa iki nk'igihugu kugira ngo kizamura uburyo bwo gushingira abantu cyangwa se mu buryo wenda cyakoreshagamo inkingo kuko byose wavuga wenda sinzi ariko mbona hafi ya byose bigendera kuri politiki z'ibihugu ucunga urebure mpaho yiyongera cyane cyane urebye rero nko muri Congo yafashe urugero intambara zihabura ku munsi muri make ntekereza ko izi ndwara z'ibyorezo izi ndwara zitandura n'izandura zose uburyo bwazo bwo kwiyongera tutitaye no kuvuga ngo wenda n'ihindagurika ry'ibihe kuko ihindagurika ry'ibihe ntabwo rizigera rireka kubaho ntabwo rizareka kubaho kuko ukwisekura ukurikije kuva kera niko indwara zagiye zizanwa n'ihindagurika ry'ibihe ryiyongera kandi nanone n'abantu niko biyongera bakeneye gukomeza guhindura bya bihe kuko abantu nibo mu buryo buri cyantifike nibo bagenda bakora cyane mu buryo buhindura isi igahindura imiterere yayo igahindura kamere yayo kuko ubu nimba wumva iyo myuzure yose nimba wumva ibyiza bigenda biba biyaga hamwe na hamwe ni ukubera ya ntuza y'akaremano yita abantu bahindura kandi mu kwihindura ni uburyo bwo gushaka imibereho kandi butazahinduka n'ubundi kuko abantu bazaguma bashaka ibigero ndagira ngo abwire umutani wa leta z'ibihugu bafite n'aho ngaho kugira ngo bakumire uburyo biri kwiyongera kuko urumva nta kuntu byagera ku ntego ibihugu bitabishyize muri politiki zabyo ngo bizamure uburyo bwo gushingira bizamure uburyo bwo kurinda ingamba mu kwigisha abaturage. Ibyo rero ntabwo byakorwa politiki z'igihugu tubigizemo uruhare muri rusange, ngo bazamure uburyo bwo kwigisha abantu babahugure, babamenyeshe abantu bajye babaraho babizi. Kandi nanone ku bijyanye n'umutekano, ntabwo abantu bava muri Congo bahunze bagiye Tanzania ngo ujye kubaka akaza kahita k'umuhondo yavugaga kugaragaza ko umuntu bamuhaye urucanco ntabwo babura gutambuka. Rero ndatekereza kuri izi ngizi zigira zandura, abantu bashobora kuzikwirakwiza muri ubwo buryo urebye kubera intambara byari zongera uko bwiza n'uko bukeye. Ntabwo numva ko hari ikintu cyakorwa uretse kuzamura uburyo bw'inkingo muri rusange.
Ego Simone, tugumane gato ku murongo ngerageze kumva kumbure. Urashimye kuvuga yuko cyane cyane politiki z'ibihugu zikwiye gushyira uburyo bwinshi mu gukinga izi ndwara dusanzwe tuzobona, ni uhagaze?
Yego, niho mpagaze
njyewe. Ego ni nayo mpamvu kumbure twagerageje kumva ibyo igihugu cy'u Burundi kiko kirakora muri iki gihe ku bijyanye no gucandagisha abantu. Reka kumbure Dr. Bizimana akwishyura ikibazo cyane.
Buriya ntabwo kiyoni ijambo gato, nuko kuko igihugu kidafite umutekano, igihugu kidafite umutekano kuvuga ngo wenda abantu baraza gukingirwa yabigoye. Kandi indwara zandura zirushaho gukwirakwira muri icyo gihe cy'umutekano muke. Reba nk'ubwo wenda tuvuge ejo bundi warabonye muri Tanganyika ibyari birimo biraba, ntabwo ntaburiye nta mwuzure kugira ngo habaye ari igihugu kirimo intambara, kugira ngo abaturage barindwe indwara zaterwa n'umwanda uturuka ku kuba hari umwuzure, hari intambara. Urumva habaye hari intambara byaba ari ikibazo. Rero bijyana na politiki z'igihugu kugira ngo nibura inzere uburambe bw'inkingo birimo byaha zikwirakwiza n'uburyo bwo kuzikwirakwiza nabyo ni politiki. Kuzikwirakwiza ni politiki, izikwirakwiza politiki y'igihugu runaka, politiki y'isi muri rusange igashingira ku kubaka isi y'ejo hazaza itekanye. Intambara zigabanutse ntekereza ko uburyo bwo kubona inkingo, kuko usanga nk'umwanya munini tekereza umwanya munini wakabaye wita ku buzima bw'abantu, ariko ubungubu umwanya munini utunze kamera mu ntambara. Ntabwo rero ntekereza politiki z'ibihugu zidahindutse izi ndwara ndakeka izarushaho no kuzamuka kuko bwije n'uko bukeye.
Ariko Simone, buri kibazo gikemukwa uko kije. Ntituriko turavuga ku kibazo cy'intambara kuko nta ntambara mu gihugu cy'u Burundi, ariko turiko tuvuga ku kibazo cy'imyuzurire nyine uvuze. Ni nayo mpamvu turiko turaraba uburyo igihugu kiko kirakinga abanyagihugu indwara zishobora kuzanana n'iryo hindagurika ry'ibihe turiko turabona muri iyi minsi. Reka muganga
kuri aho niho ninda cyane, aho niho ninda cyane kuri politiki y'igihugu. Nyine mvuga ko uburyo bwo kwigisha abaturage no gukwirakwiza inkingo byakaba bikorwa cyane cyane leta ikabishyira n'imbaraga nyine mu buryo bwo gukwirakwiza iyo miti no kwigisha abaturage bakaba babizi.
Urakoze cyane muganga ubivuze kwiga.
Murakoze. Rekamere aho yahereye yabajije ati indwara bayandura gute. Indwara bayandura mu gihe bariwe n'umubu urimwo uwo mugera wa fievre jaune, ni bwo buryo bwa mbere bwo kuyandura kandi bwo bwonyine. Icyo ni icyoro cya mbere yari yabajije. Hama yavuze ku bijyanye n'umutekano, kandi numvise nk'aho hari inyishu aha mu Burundi no mu Rwanda nta ntambara zihari, umutekano urakwiye. Mugabe icyo avuga kirumvikana, nko mu bihugu haba harimo intambara n'iby'amagara y'abantu birahungabana, ibyo birumvikana. Ariko naho haba umutekano uba wahungabanye, ibikorwa byo kuvura birabandanya, kuko hari ubundi buhinga bwo gufasha kuvura no kubacandaga mu bihe bidasanzwe z'ingwano canke z'umutekano muke. Abahinga baba dukorana mu mashyirahamwe mpuzamakungu ya OMS, UNICEF, barazi ubwo buhinga mbere no mu bihugu barabizi yuko uko biba biri kose. Amagara y'abantu ari karahara mu ruganda ntibacura, baba mu buhungiro aho bari hose barabitwararika. Yongeye arabaza ati mbega umutahe wa leta n'uwuhe muri ibi byose? By'ukuri mfatiye kuri leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi irakora ibikora inka, kuko bwa mbere ni uko leta ikurikirana igasuzuma ko iyo ndwara itatwubira,
bimwe bita surveillance mu gifaransa hama gikurikira nuko nuko kubijanye n'iyo ndwara nari navuze ko uburyo bwa mbere ari urushansho ikirongera igakora ibishoboka urushansho ukaboneka kuko ubwo rucanco rugurwa na leta hama umwene gihugu arufuza akaruronka hafi nibyo nkeka noshikiriza ku ntererano cyangwa ku yumviro uyu mutumire uyu munywanyi uje rya Amerika yashikirije uyu munywanyi Simone
arakoze cyane ego tuja ku musozo w'ikiganiro muganga kumbure twovuga mu ncamake turangiza uburyo uru rucandago rwa fievre jaune ruboneka mu gihugu abanyagihugu bamwe baridoga bavuga ko ruzimbye kuri buri munyagihugu cyane cyane kuba babashaka kujabuka imbibe ngo baje gucingero habari muri Tanzania habari muri Congo mu Rwanda n'ahandi hafi atari kujabuka imbibe cyane ngo bafate indege ariko ugasanga urucancu rurasabwa bakavuga ko ari ibihumbi 30 umuntu aba afise ku mutahe wagiye gukoresha hanze ico mu kivuze kwiki ubwo rucancu hari uburyo bwo kugabanya igiciro cyangwa kukugira kurugira kwa gusa ko tuzi ko n'izindi ncancu ari kwa gusa mu gihugu
murakoze mu by'ukuri runo rucancu uravi igiciro cyarwo mu mahanga iyo rukorerwa hama no kugira udushikira i Burundi leta yarafashije cyane hani uru barugurwa ayasumbayo ico ni cyambere hama kuri iki cyuko urutanga ku buntu nkuko biri ku zindi ncancu ntituri ku rugo rugero kubera yuko iyo ndwara iwacu idafatwa nk'ikiza cyane itatsimbataye nkuko iri mu bindi bihugu muri icyo gihe rero iyo abantu bicandagisha kugira bikingire bagiye muri ibyo bindi bihugu bashobora kwandurirayo muri icyo gihe nabo bategerezwa kugira icyo baterereye mu bisanzwe ntibaba baruguze baba baterereye kuva ahandi ho leta yugura amahera menshi sumba arya babona batanga
yego hama
barakiraho tukiraho nkumbure hari ikindi bamaze kudushyikiriza turiko turakorera ko nuko aha i Burundi ku rucancu turutanga hano i Bujumbura gusa umuntu yaba ari nk'umuyinga imusaba ko abanza kumanuka kugera nko ku rucancu hama dushobore kuja muri Tanzania cyangwa mu kindi gihugu kibanye uretse ko turakora kugira ubwo rucancu ruzoje mu zindi ntara cyane cyane intara ziri ku mipaka aho hari abantu benshi arukenera kugira bajabuke bitabagoye batarinze kandi kuzigura ngo bagaruke hano i Bujumbura
murakoze cyane gose uyu mwumva yari muganga Jean-Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe gucandaga akaba yatanze inkuru nziza ijanye n'uko malaria imwe mu ngwara zikarira cyane ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini cyane cyane muri iki gihe cy'imyuzurire urwo rucancu ruzoboneka mu kwezi kwa gatanu ku bana bari munsi y'imyaka 5 bakazotangura gucandagwa agahamagarira abandi rero bose kwicandagisha indwara zitandukanye mu gihugu kugira ngo bikingire muganga turagushimiye cyane ku kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika
murakoze cyane nagomba nkosora akantu gato yimuhereje ko urucancu ruzoboneka urucancu rwa malaria ruzoboneka gutangura mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimo ni mu kwezi kw'indwi
mu kwindwi ego mu kwezi kwindwi murakoze cyane rero namwe mwese mwariko muratega amatwi Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga mwari muri kumwe naho ya nitanga ishaka ndashimye abamfashije mu buhinga bw'ibyuma harimo na Nadia Taha murakoze
Radio Ijwi rya Amerika Yabani, the people chat you. radio ijya Amerika yo yabaye ikintu cyacu mu gukera igihugu cy'Uburundi yabaye